Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
uberetse karanga mu Burundi ntabwo bayemera kugira ati ibizi bitamburisho byo kugenda mpa ku bufise CPGL CPGL nayo kuyirondera kangenda kuyirondera iraduhangayisha cyane ntidushobora kuyironka byihuta.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko bahohoterwa bagirizwa kuba ari abarwanyi ba FNL no kubaho badafise ibyangombwa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye kena ry'igitoro ryabaye ndanse mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi turazigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko umupatiri wa Ekleziya Katolika yarayishwe n'abakekwa kuba ari imirwi yitwaje ibirwanisho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yarahejeje gusoma imisa mu buseruko bw'ico gihugu. Patiri Etienne Nsengiyumva wo kuri paruwasi ya Kicanga yishwe n'abamayimayi Nyatura I Kayemba aho yariko ashikiriza inkuka ya misa y'urubatizo no guhezagira ubugeni. Ivyo vyashikirijwe na Patiri Louis de Gonzague Nzabanita wo muri diyoseze y'Igoma mu ntara ya Kivu uburaruko. Umuhari w'abamayimayi Nyatura urwanira abahutu bavuga ku Kinyarwanda wo mu buraruko bw'intara ya Kivu ku munsi wa gatanu mukibuka kundi mupatiri Celestin Ngango yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye arekurwa ari uko atanzwe amafaranga muri territoire ya Rushuru aho abandi banyagihugu batatu banyurujwe batako baricwa n'ababatwaye. Korea ya Ruguru irifuza kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cyo gukuraho ibirwanisho vya nuclear mu karere ka Korea Zompi. Ivyo vyashikije ku munsi wa Mungu n'umutegetsi wa Amerika. Ibi ni ibimenyetso vya mbere vy'uko umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un acifuza kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump kuva aho ico gihugu gishikirije ubwa mbere iyo nama mu kwezi guheze. Trump yavuze ko yifuza guhura na Kim imbere y'uko ukwezi kwa gatanu guhera. Ivyo bazovugana ntibiramenyekana mugabo harimwo n'ikibanza bazobonaniramwo kitarumvikanwa ko ariko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko hari kuvugana mu mpisho bisanzwe biba hagati ya Washington hamwe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru. Radio ya Amerika murayumva tankomanzi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugere mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu cugarijwe n'ikena y'igitoro ryasubiye kuba ndanse mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Ibicuro byo kunguruza mu bice bimwe bimwe vyongeye ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri y'amarundi. Inkuru iri kwirakurikiranwa na Jean Bosco Ndarurinze akoresheje ujya Amerika mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco amahoro ngaho mu buraruko bw'u Burundi.
Amahoro cyane Diane.
Ico kibazo c'ikena y'ibitoro cifashe gute muri rusange?
Ego Diane, neza na neza ubu turiko turavugana ndi mu gisagara cya Ngozi. Ni gisagara gihuriramwo intara zitandukanye zo hagati mu gihugu: Gitega, Kayanza, Kirundo na Muyinga. Muri icyo gisagara rero hari ama station agera ku ndwi, ariko kuri zino saha tuvugana nta station nimwe ibarizwa ko igitoro cya essence. Hari amazutu gusa. Essence ni ikenerwa cyane kuko imodoka nyinshi zunguruza abantu n'ibintu muri ako karere zinywa icyo gitoro cya essence. Ubu rero uko bimeze abariko barava mu ntara zitandukanye: Gitega aho bahora barihisha amafaranga ibihumbi bitandatu ubu bariko barihisha hagati y'ibihumbi 7 n'8 nico kimwe no mu kirundo naho nyene tike yo kwiyunguruza vya ari ibihumbi 5 ariko ubu uya hamaze kuja ko ibindi ibihumbi 2 ni kuvuga ko bariko barihishwa ibihumbi 7 kumanuka ibujumbura naho nyene itike yaduze abo twahuye na cyane cyane abanyeshuri bariko barasubira ku mashure kugira baje gutangura igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure biriko birabagora kuko amafaranga bazanye basanze atayo adahuye na gato nayo baziga kumanuka ko kuko ubu kumanuka ibujumbura bahora bari ishaga ibihumbi 6 cyangwa ibihumbi 5 ariko ubu uya basabwa gukwiza ibihumbi 10 ni kuvuga hamaze kwiyongera ko amafaranga angana n'ibihumbi 3
hari insiguro iratangwa ku rwego rw'ubushikiranganje burabe iby'igitoro bubarizwa mu by'ubudandaje
ego dia turacyagerageza kubana turondera abo bose birwa n'ikibazo cy'igitoro ubu gushika abo twe tumaze kuvugana ni abasanzwe bakora mu budandarizo bw'igitoro abo nabo n'abakozi batubwiye ko ari bato abato cyane kugira bashobore kumenya iby'igitoro bakatubwira ko aba bakoresha basanzwe bari Bujumbura ndetse bo babona babarungikira ibitoro biboneka cyangwa bitaboneka batubwira ko bibagora kumenya cyane ibijyanye n'ikena cy'igitoro.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco ndarurinze iyo nkuru y'abandanyo yikurikiranira hagufi na cyane cyane ubaza abo banyeshuri wumva bari kwasubira ku ishuri nyuma y'uburuhuko bwa Pasika hama uraheza ugaruke makuru yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri yo.
Urakoze cyane.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 birabandanya. Iyo ndwi yo kubibuka yatanguye ku munsi wa gatandatu. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi turi kumwe ku murongo wa telefone. Assumpta Kaboyi, ibintu biko birakorwa muri ino ndwi ni biki mu Rwanda?
Waramutse neza Diane.
Amahoro.
Nakubwira ko rero ikintu kirimo gukorwa mu Rwanda ni ibikorwa byo kwibuka binyuranye birimo ko hirya no hino mu gihugu hariho abantu muri aya matariki bibuke ko abantu babo aribwo bishwe, ugasanga abantu barihuje bakoze ibikorwa byo kwibuka. Hari n'ahagenda haboneka imirambo itarigeze gushyingurwa mu cyubahiro, hanyuma abantu nanone bagafata umwanya bakabashyingura mu rwibutso rwabugenewe. Ubwo rero nibyo bikorwa bihari, hanyuma n'ibiganiro bikorwa nyuma ya saa cyenda. Imirimo yose irakorwa kugeza saa cyenda. Saa cyenda akazi kose kagahagarara, abantu bakajya mu biganiro mu midugudu yabo cyangwa se no mu mirimo yabo aho bakora hanyuranye.
Ibyo bizomara igihe kingana gute Assumpta?
Ibyo ngibyo bizarangira ku itariki ya 13 ni mu azaba ari kwa gatanu nibwo hazasozwa icyunamo ku rwego rw'igihugu. Ariko bitavuze ko hirya no hino bizakomeza abantu bibuka babo abantu bashyingura, ariko iminsi 7 yagenwe na leta izasozwa kwa gatanu.
Urakoze cyane rwose, nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri ino nkuru.
Urakoze cyane Diane.
Ijugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ihuriro ry'abashingwamanza COVID Collective des Avocats pour la Défense des Victimes des Crimes de Droit International mu Burundi baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu ndwi twaraye dusozereye ryararungitse ibirego 49 bishasha muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Nubwo abashingwamanza bitura CPI, u Burundi bwikuye amasezerano yayo mwaka uheze. Ibiri muri iryo tangazo n'umunyamakuru w'Ijugi America i Nairobi Eloge Wirikaneza.
Izo birego vyongera ku bindi birenga 100 vyari maze kurungikwa n'iryo huriro ry'abashingwamanza. Abashingwamanza bagize iryo huriro bavuga ko bashimira abanyagihugu b'Abarundi n'imiryango iri mu gihugu hagati no hanze hidasiba kubashikiriza ibirego n'ivyaha birabwa n'ubutungane mpuzamakungu biriko bikorwa ko amatohoza na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Abashingwamanza bamenyesha ko icyabatumye bafata ingingo yo kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ari kubera ubutungane na za sentare z'Uburundi bitigenga. Abashingwamanza bahurikiye mu nani COVID bahamagariye Abarundi muri rusangi n'abahuye n'amabi by'umwihariko kugumya umutima n'ubumwe bafatanye mu nda no muri ino bihe byo kwitegurira amatora ya kamarampaka, basigura ko aje guhamba amasezerano ya Arusha. COVID rwemeza ko rufise kandi rwashikije CPI ibirego bitabesha vyerekana ko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara kuva mu mwaka w'2015 bitegerezwa gutohozwa ko na za sentare mpuzamakungu. Urwo runani mbere rusaba yo sentare kunyarutsa amatohoza no gushengeza imbere yayo abagizwe mabi n'ivyaha. COVID barusabishije hamwe mpuzamakungu ni umwe bwa Afrika n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko gukurikiranira hagufi biriko biba mu Burundi ku munsi no gukinga igihe ibintu byomera nk'ibiyangara hamwe no kuraba kw'icyubuka kiri mu Burundi kitotuma karere k'ibiyaga binini kose kandukirwa n'injyane. Uburundi bwikuye amasezerano washinga CPI kuwa 27 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017. Atangaza kwisohora ko Burundi muri CPI umushikanganje w'ubutungane Melorantine Kanyana yavuze ko Burundi bubavanuye niyo sentare kubera ikorera kuri politike yo gushaka gusambura igihugu no gutembagaza inzego. Yanemeje ko ari intambwe idasanzwe mu bijanye n'ubwigenge bw'igihugu. Uburundi cyabaye igihugu cya mbere cyikuye mu masezerano y'i Roma agenga CPI. Iyo sentare yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'1998. Ishingwa ku bihugu 120 byari byatumiwe indwi byansa amasezerano ishinga 21 navyo ntaco vyayivuze ko Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi kimaze kwikura mu masezerano ashinga CPI. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza arakenuye cyane amakuru y'u Burundi tubabandanirije mu ntara zitandukanye kuva kuno wa mbere muri ico gihugu hariko haratangwa hatangujwe isekeza ry'urucanco rwo gukinga indwara ya karanda ku mpene n'intama. Abanyagihugu mu ntara ya Muramvya ni hagati mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse gushikirwa n'izo ncanco. Abavuganye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse bamubwiye ko ibitungwa byabo bigeze aho umwansi ashaka. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Amezi hafi anaraheze hamenyekanye ko hari indwara ya karanda yateye ibitungwa ahanini bigizwe n'impene hamwe n'intama mu ntara zimwe zimwe z'igihugu. Uko iminsi ihera ni ku iyo ndwara igenda ifata ibyo mu ntara zihana imbibe. Intara ya Muramvya iheruka gufatirwa ingingo yo kugara amasoko nka yose adandarizwamo ivyo bitungwa, vyongeye ko bitazosubira no guturutswa ngo birishirize ku misozi mu ntumbero yo gukingira ibitarandura indwara. Ariko rero abanyagihugu ari nabo borozi bavyo babona ko izo ngingo zishobora gutuma amagara yabo asinzikara.
Nukuri kuko abantu batatu bese cyuho n'ibitungwa bitewe bitunyene nkuko nyene ibitungwa nyirya birakomeye. Nk'igitungwa umva ngo kishugane mu nzu nk'ijya kwipanya kidasohoka ngo kwira ngo ingwara nakamara amazi. Ntuko tuzaba tugo hatzaba tunyanyo. Uko nzo sakora nk'ije nzo twamye ko ubugogo mbere kwandi abanyagihugu. Nuko kuko kubuza nk'igitungwa buri mu ngaho woshuje ahe none. Ko byamaze kugenda uko. Kishikira utaho gomeza mukotse. Umva ko mwamaze kumenya ko bakye umva ba mukunjuna rimwe mwe ntakimise.
Muri rusangi abavyeyi batari bake bikora ku bitungwa igihe bagomba kuriha amafaranga y'ishure kubana biga. Muri kino gihe bari mu karuhuko ka Pasika abavyeyi bari mu maganya yaho bazokura ayo bazoriha inyuma y'iyindwi basubiye kwiga igice ca gatatu kirangiza umwaka w'ishure.
Umwana afise abana biga kugiraho nk'amahera y'ishure yahora arinda gushora nk'igitungo nayo ubu nta kindi kintu cyovamwo nk'amahera menshi agwiriye kugira ugure nk'amakaye wongera utange nka minerevale y'abana udashoye nk'igitungo.
Mucha mwikora kubifungugo
oya ntavyo umuntu yoro nkagurisha ibyibifungugo bizana amahera menshi nk'imuto nk'igitungo.
Ibi bitungo nje bidufitiye akamaro hamwe ibi bitungo bitahabaye natwe ko turapfa turahwera none wibaza ko abana badasubira kwiga bace baguma muhira none nibaza usaba amazu yakura hehe uriya wo babivuga ari ku kazi azojana umuryango we twirwa iwacu natwe baraguma muhira.
Iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa risubiza inyuma n'ubutunzi bw'ibigega vya komine. Bazubwenge Melance cegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% by'amafaranga bahora binjiza ku munsi. Eka n'abadandaza bo muri aya masoko bavuga ko bahahombera. Aha ni ku isoko ya Gitanga imwe mu masoko y'ibitungwa abadandaza bo muri komine Mbuye bashoreramwo. Uyu ni umudandaza w'uburo bwengwamo inzoga tuhasanze yidoga avuga ko batakironka baguzi.
Ndasaba ibyo bitungwa bitewe bito kubyo subira gushoka mu masoko kuko bituma n'ubafise ikintu kica kigugwa kije guhigwa na wa undi yashara ka gahene namba ari washoye igitoke cyangwa washoye inzoga igatuma itanyoka kubera ya mahera b'abanyamugara mabaro badana cyangwa abanyamujumbura cyangwa abadandaza b'impene bahara baza bataje gato bituma isoko kirema ibintu byaho bitagugwa umuntu yagenda kuma yidoga kubera ibintu byashoye kubera bitagudwa kubera atamahera abariho umuntu washoye nk'impene namba yigurije nk'ibihumbi 60 ashobora kuba acagura ikintu cyamwe ngibiri harahagura impuzu uwo mpuzu akabarosa agahengu araza gusuma ibindi nk'imasoko ashokamo amahene nk'ubu nta mahera yahari kubera izo mpene zaradushoka ufise ikintu akagurisha nta kintu na kimwe utashikirwa amahera abonetse mu isoko.
hamwe ingingo yo kudashora ibitungwa yo guma igihe kirekire abanyagihugu bavuga ko amafa ashobora kubatera kuko umwimbu wose bashobora kurangiriza mu masoko
bica bituma umunyagihugu muto muto aho yakwikoze kuri ako gatungo amaze gutegwa n'ingorane ikomeye ugacu usanga afise utwimbugwa mu nzu cyayikora kuri utwo twimbugwa turi mu nzu akatujyana mu isoko umuryango ugacu usigara ukomerewe kubw'inzara kuri ico rero aho babujije ibyo bitungwa gushoka ugacura aba n'isesagura ry'imwimbu abantu bo bari barose mu minsi za gatoya abantu barahasika ubuzima
kubw'ibyo abanyagihugu basaba urucanco rw'ibyo bitungwa mu maguru masha amazi atararenga inkombe
ujijwe ibyo bitungwa n'ese mushikira nganje araba iby'urimyi n'ubworozi ayo mateko si wayazi twe dusaba yuko iyo miti nayo iturungikire yongere ace atuvura ibyo bitungwa iminsi igeze aturekura akanka nawe kwegwe tuva mu kazi nawe nyine sinzi ko kazotera imbere tudafise ibitungwa ntibajyagukana urucanco aya mu rucanco rugenze neza natwe turindire nitwaja gusobadura giti tumwana ntiyiga zobazi ayo tuyokura amahera azotubabarira turindire mugabe bitebye nahazo mudutera tuce tumugumi dusubire aho twahora muri nyakatsi urucanco turarukeneye gose turarusabye niruze rudufashe nitukagira ingorane kumwe bavura mugiga nitwa tuziyiba nabajya bari imbere bazi byose
amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nuko ugo rucanco rushobora kubashikira mu minsi ya vuba bukaba bumaze gutegekanya ko isekeza ryo gucanca ibitungwa rishobora gutangura itariki 9 z'uku kwezi kwa 4 urucanco rukazotangwa kuri gusa mu gihugu cyose ariko intara 12 akaba arizo zizotangurirwa ko 6 zizoba zisigaye zikazokurikira mu nyuma nk'uko aya makuru abandanya bimenyesha mu ntara ya Muramvya Diane Donce ijwi rya Amerika
Yane ndonse yarakino yaho tumaze kumenya ugo rucanco rero ruza gutangwa n'inko mu ntara za Gitega tuzaza kubikurikiranira hagufi hama tuze kubabwira ibindi makuru yacu ari imbere kuno wa mbere abanyeshure bo mu Burundi bari mu mashure y'intango na yisumbuye batanguye igice ca 3 cy'umwaka abavyeyi bo muri ntara ya Rutovu basaba batakamba yuko kino gice bokoroherezwa bagatezurirwa ku mafaranga bahora batanga kugira ngo bishure bigisha babakutsa kivi ibindi muravyumva muri no nkuru twateguriye n'umenyesha makuru wacu mu Rutovu Alain Yves Irankunda
Ayo mafaranga arihishwa abo baregwa bo mu mashure ya leta yo muri iyo komine ya Rutovu ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ayo nayo akaba yatanguye gutangishwa abanyeshure bose kuvumwa kuheze ikibazo cike hajya bigisha bahembwa na leta gitanguye kwibonekeza abavyeyi bo bene kurihira abana babo babona ko ari ingingo ya gahotoro Valentine Karumuna numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubona baba baturenganeje abana kandi turabaza n'abarimu bakatubwira ngo twarayabatumye sinzi rero twe tuzi ko abigisha bahembwa na leta ntituzi kw'abavyeyi aribo basubiramwo guhemba abigisha kuko tuzi ko bahembwa na leta natwe tugasubiramwo tukabahemba ibyo ntibitunezera kuko ntaho tuba dufise tuyakura yarase yobojya bagiye ku ishuri niyo buri kuratana ariko ibagikenewe bakatubwira ati twebwe ubu hakenewe iki ni mu ishuri twebwe ibyo tuzi ko biraba leta ibyo biriko biza ubu twe tuca twibaza bariko baraduhotora.
Abo bavyeyi bidoga kandi kuyo ngingo yo gutanga ayo mahera yashinzwe mu mashure batabagishije inama kubgabo ni kimenyetso cuko abarongo ya mashure bihutira gufata ingingo batisunzu kubaho kw'imiryango yabo yugarijwe n'ubukene Kamariza Maria Rosa yifatirako.
Kwebwe ni baraba ubukene tubadufise. Ama akabanda yabayirukanira kwa bana. Cyevye amavyanguye ko ntoronka uburyo bwo kuyaronka. Ayo mafaranga bo kwa bagiye kuraba gutanga izibazo bari bakwitworeza je birancokesha cyane gose niba abigisha nibahembwe na leta ariko nkubu umwana bibuze tahamuhira nibwa bwenge butera busubira inyuma umwe bironse agasigararika ndababaye cyane nyene
ubwo abanyeshure bituma bagwa mu mporero bitewe nuko ubwo buryo babubuze kubga Bernice Irankunda iyo ngingo ikwiye gufutwa
ubwo buryo hari gihe tuyabura nige nyene bitugora kuyaronka urumva ko hamwe hamwe biratugora kuyariha gasanga bamwe ako bariga nabandi ntibariko bariga kubera kubura ubwo buryo je no sabako bo bihagarika kubera nkaje nk'umubyeyi wanje biramugora kugira yarihe kugira yarihe ugasanga biragorana kugira tuyarihe niyo mpamvu ko bobihagarika
mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine Rutovu bisigura ko iyo ngingo bayifashe baburaniwe mu bijanye no kuronka abigisha mu mashure ico bikoze buremera ko iyo ngingo itorohereza abavyeyi n'abana Innocent Karutimana arongoye ubugenduzi bw'indero muri komine Rutovu
ikibazo bikomeye harabayeho kubanza kwihanganira gushira abigisha bakutsa kivi bituma nuko ababyeyi batasabwa gutanga amahera yandarika kuri Minervare bacana abana bacahombera n'ivyukuri banacha bahombera ababyeyi baridoga bakavuga bati hari itegeko ritabemerera gutanga amafaranga kandi nabwo n'ubuhombe bugaruka ahanini kuri bo no kubana babo umva rero birahindagurika kwishuri bivana n'abigisha imyenda bakenye twaciye tubona yuko hari ubuhombe buri ko buraba kumunsi kumunsi aje kitumaza cyo yatuti reka bicare bigikibazo cyabo haya mu byigwa ubuzima bw'ishuri bubanda bw'amashuri bubandanye
mu ntwaro bamenyesha ko bisunze amaraporo batanga mu bushikiranganje bw'indero biteze ko vuba abavyeyi bagiye gutezurugwa uyo muzigo wo gutanga amahera yo guhemba bigisha babakutsa kivi Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'imibano n'intwaro agatanga icyizere cy'uko iyo komine ishobora kuronswa abigisha babinonosoye bahembwa na leta
si byiza ko bavyeyi bo hemba abigisha bakutsa kivi abigisha bakwiye babonetse leta ikabahemba birumvikana ivyo bica biva twatanze uruhusha umutima urarawo dufaranga mwuko kwa bavyeyi bagatanga mugabo mubanze mutumenyeshe benshi bazi ko mu rutuva abigisha barenga twari dukwiye abandi benshi mu bisata bitandukanye leta baratwemereye yuko bazotanga abigisha bashasha umurucu gabanga ku bavyeyi
tumenyeshe ko gushika uno munsi atanga ingo nimwe yo mu bushikiranganje bw'indero itegeka abarongoye amashuri ya leta gusaba bavyeyi amahera yo guhemba abigisha bakutsa kivi ivyo kandi umushikiranganje abujejwe akaba mbere anaheruka no kubimenyesha imbere y'inamashinga mateka ko bayatangisha bari kubahonyanga amategeko mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu amakuru rero wavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bakorera imirimo itandukanye mu karere ka Uvira kari mu ntara ya Kivu ya Majepfo biyamiriza ico bita ihohoterwa bo babakorerwa n'inzego z'umutekano abatagirijwe ko bakorana n'abarwanyi ba FNL bako amafaranga yo kuba kuri ubwo butaka bwa Kongo umenyesha makuru ijwi ry'Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo adufite inkuru ndende
Aba barundi bahura n'ibazo byo guhotegwa n'inzego zishinzwe umutekano n'abakora imirimo y'ubuhinzi no kuragira inka kuri kiribaho ndese aho bavuga yuko bahangayikishijwe n'ubugi inzego zishinzwe umutekano zihora zibafunga kubera ziba zabaketseho kuba bagwanyi ba FNL ndetse no kuba batuye aho kuri kiriba ari nta makaratasi y'inzira azwi ku izina rya CPGR na RCPASSE baba bafite
uberetse karanga muntu y'u Burundi ntabwo bayemera kubwira ati ibisi bitamburisho byo kugenda mpa ku bufise CPGR CPGR kuyirondera kangenda kuyirondera iraduhangayisha cyane ntidushobora kuyironka byihuta CPGR batubwiye ko ari 2018 mugaho ku 2018 ntabwo ugenda uyirose usanga baguca amafaranga menshi ateye ubwoba gutegera CPGR n'ubu FNL ibyo bintu n'ibyo batuziza kandi atari byo twaje tujemo twaje tujye kuyangayikira twirondera
amafaranga nta kindi.
Ntunzimana Diedone avuga yuko imitangire y'amafaranga 2500 basabwa kugira ngo bandikwe ko binjiye kuri kiriba adasobanutse kuko hari igihe bayatanga kuri banyumba 10 inzego zishinzwe umutekano zikabafunga zivuga yuko bari muri Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Turaza tugeze ngaha tuvuye ku zone twamaze kuva ku zone twiyandikije twatanze 2005 mugaba Sudan nabo baraza bagacinyuma bakaza bakadufata badufashe bakacha batujyana mugasho batujyanye mugasho baratuboha baradufunga nabi bwa baraturekura tugataha baduca amafaranga ayo baduciye tukayabahanya madresa twitayira.
Kwizera Imana Marte nawe ni umurundo ukorera imirimo yo kuragira inka kuri kiribo nabo bavuga yuko uburyo basabwa ibyangombwa budasobanutse.
Nka je ndumungere ndaragira niko kazi kanje kinka urashobora guhura nk'umusoda wa Kongo cyangwa ngo je ndumwane wabudafite zo faranga bagusize mugasho izo baguciye utazibonye bakaba bakurekura ugumayo mpaka ugahitamo kuzishaka wazibona bakakurekura ugasubira mu kazi nk'iyo we bagufasha ukama ugenda kukaruhira ubusa.
Ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani bakoresha aba Barundi bemeza ko nubwo inzego zishinzwe umutekano hari igihe zisanga abakozi babo mu mazu zikabafunga zibaziza yuko badafite ibyangombwa bya resepase na sopejere bitababuza gukoresha Barundi kubera imikorere yabo myiza kandi ihendutse.
Mbese ngo bano bakozi b'abarundi barabafasha cyane?
Yego baradufasha cyane vurema mu mirima igihe baza vurema ubuzi wace bugabanuka ibeyi yace rigabanuka ewa ni ntangora ni vurema tufitanye nabo.
Ivera w'uruburambo ahagarariye ishami rishinzwe iperereza kuri kiriba ashigwa mu majwi ko ari mu bafunga aba Barundi bakorera kuri kiriba undesi yabwijwe ijya Amerika ko Abarundi bakunze gufunga ari ababa binjiye muri Kongo badafite ibyangombwa by'inzira ariko bakiha gukorera imirimo yabo kuri kiriba no kuwatura. Jean Claude Misare ni president wa societe civile mu karere ka Uvira avuga yuko Abarundi nabo bafite uburenganzira bwo gukora imirimo yabo muri Kongo kimwe n'abaturage b'abakongomani batuye Burundi ariko ikibazo nuko hari abaza gukora muri Uvira badafite ibyangombwa by'inzira bigatuma inzego zishinzwe umutekano zibahohotera.
Kuna wakati naweza sema Uvira Fizi plein de la Ruzizi tunaishi.
Aha akaba agira ati hari gihe muri Uvira no muri Fizi no mu kibaya cya Rusizi tuba turi mu bihe bibi by'umutekano iyo bishi gisambo usanga ari abafite ibyangombwa by'u Burundi ibyo bigatuma rimwe na rimwe bahohoterwa gahoro gahoro kuko baba babaketse kandi ibintu byinshi bibi bikorwa muri Uvira ari bikorwa n'abantu b'Abarundi cyangwa bavuga ururimi rw'Ikirundi.
Warundi wanaonekana kuparticipe ama lugha ya Kirundi inasemwa na watu ambao wanakuja kufanya mabaya.
Ngomenye yuko atari mu karere ka Uvira ho nyine Abarundi bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano ahubwo no mu biturage byo mu karere ka Fizi Abarundi bakorera imirimo basabwa kwishura ibyangombwa by'abinjira n'abasohoka kugira ngo babone uburyo bakorera imirimo muri ako karere. Ndasingabo ku bwijwi rya Amerika kuri kiribaho mu ntara kivuye amajyepfo.
Abi watu muraho
iya nyamusanga kumbuye
muraho abishangari kumba
kumbu ijuru gigasabo.
Nuko rero nshuti bakunzi b'ijuru Amerika mu kanya turava duhana agahindukira imbere yuko dusozera ariko nshimire vyimva mutima bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo mushobore gukurikirana no kuryohegwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara cacu no munsi hama kandi ngende ndabatumiye no mubindi turiko turabategurira muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikira kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice nahaza ko ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Amajwi yegeranijwe yongera ashigwa hamwe na Makibili ya Bero yakoze yafashije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Linas nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje ndabipfurize umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo intasho ka Ben Rutabana.
abakobwa biruhande basabose. Damu y'umwanya Imana igakora rotuje nayisaba gusa n'umwe.